Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni z'inshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa Mungu itariki 8 y'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na Frederica Undikije. Mundwi iheze urwaruka rwa Burundi rugera ku majana ya 50 ruvuye mu ntara zitandukanye z'igihugu rwatumiwe mu ihuriro kaminuza ryamaze iminsi ibiri ribera mu gisagara cya Gitega. Iryo huriro ryari rifise intumbero yo kurwigisha imigambi yo kwiteza imbere hamwe no gukunda igihugu nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe urwaruka n'ihino. Iryo huriro ni ihuriro rigize gatatu kuva umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza natangaje mu mwaka wa 2016 ku ikoraniro nk'iryo ry'urwaruka rizohora ritunganywa kila mwaka. Iryo koraniro kaminuza ryuguruwe icese na Perezida Pierre Nkurunziza. Mu kiganiro cyacu muri sanga cy'uyu munsi twatumiye bamwe mu rwaruka bagize uruhara muri iryo koraniro kugira ngo baducire ku mayange y'ubumenyi mu kwiteza imbere no mu gukunda igihugu rwahakuye. Mu kanya tuba turi kumwe na Vianney Ndikuriho, turacyamurondera telefone yiwe ntiraboneka, aramaze kuboneka. Akaba rero Vianney Ndikuriho ari muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Mwiriwe neza Ndikuriho Vianney?
Mwiriwe neza, murakomeye?
Yego, murakomeye namwe?
Yego, n'amahoro, n'amahoro.
Igome turi kumwe kandi na Jadot Akimana ari mu ntara ya Kayanza. Mwiriwe neza Jadot Akimana? Murakomeye namwe?
Yego,
twatumiye kandi na Eric Segimana arongoye ikoraniro ry'urwaruka rwo mu ntara ya Afurika AJAP Africaine, nawe nyene yigeze kugira uruhara mu ikoraniro kaminuza ry'urwaruka ryabaye mbere. Mwiriwe neza Eric Segimana?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Yego, turakomeye. Namwe iyo murakomeye?
Yego, turaho. Reka dutangurire rero kuri mwebwe mwigeme mu faso ni Jadot Akimana, mutubwire akarusho mwakuye muri iryo koraniro. Urashaka kuvuga cyane, igira telefone uvuge cyane.
Akarusho nakuye muri iryo koraniro, aho batwigishije gukunda igihugu cyane, batwigisha karanda k'igihugu, izaranze Burundi, ibyo bari mwiza.
Hari ikintu mwahakuye mutari muzi imbere y'uko muja muri iryo koraniro?
Imbere ikintu nakuye imbere y'uko noja mu ikoraniro, hari ni batwigishije ukuntu basokuru barwaniye igihugu, ivyo navyo ntaho nari narashoboye kuronka mu bikuru. Kandi ngerageje kuraba nabona hari ukuntu abasoda b'Uburundi n'abasoda baragwana cyane ahantu bagiye, bagiye kugarukana amahoro n'abasoda bemegwa cyane.
Egome, mwoba mufise umugambi wo gusangira inyigisho mwahakuye n'urundi rwaruka mwaserukiye mu ntara ya Kayanza? Jadot, muratwumva? Numva telefone ya Jadot itangwa kugira ibibazo, ariko nkuko twabivuze turi kumwe n'abandi, turi kumwe na Ndikuriho Vianney. Ndikuriho, mubandanirize ko twari tugeze. Ugaruka rw'u Burundi rwose ntibashoboye kuja muri iryo koraniro, mwaserukiye ugaruka mu ntara muri mwo, murafite umugambi gusangira ibyo mwahakuye n'undi gwaruka?
Yego cyane, turayifise imigambi, turayifise nkuko twagiye duserukira abandi muri iryo koraniro. Twarakuye ibintu bitari bike, twari inyigisho zo gukunda igihugu, baratubwira kahise ku Burundi ubwo ni basokuru barwanira igihugu, ariko ntaraje muri iryo koraniro ahanini ntabyo narinze. Rero turafise umugambi yuko tuzokoranya abandi ba Burundi rwaruka rwo muri komine mu ntara, kugira ngo dusangire icyo kiganiro natwe twashoboye kuroswa na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu.
Ku byerekeye imigambi yo kwiteza imbere, ikintu mwahakuye gihambaye n'ikimwe tubwira?
Yego, twararonka inyigisho zo kwiteza imbere, kuko hari abahinga bari batumiye baratwigisha kugene twoshinga ibyerekeye amakoperative, kugira ngo dushobore gukorera hamwe n'abandi, hanyuma dushobore kwiteza imbere.
Mwishia na he Eric Nsengimana mwaragize uruhara mu ikoraniro ryabaye imbere eka mufite n'uruhara ruhambaye cyane rwose gukuba mu kenshi na kenshi mukoranya ugaruka wo mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika ikintu mwotubwira gihambaye cyane rwose mu bikorwa nk'ivyo by'ikoraniro ry'ugaruka mu Burundi n'ibi
murakoze cyane ikintu gihambaye tumaze kubona mu makoraniro nk'ayo umukuru w'igihugu akoresha nk'umaze kuyajamwo ikintu cya mbere nuko ugaruka bamenyana ruvuye mu mihingo itandukanye y'u Burundi hanyuma baraha akanya ugaruka rumaze kugira icyo rukora cyangwa rufise icyo nokwita amatara bakagira bagashikiriza ibyumviro byabo bakabyerekana bigatuma biha ingufu urundi gwaruka rwiyumvira ko ataco rushoboye guyumvira ataco ko ataco goshika ko ataco gokora bigatuma bibahe icizere ko nabo nyene badoshika abandi bageze hanyuma akandi kamaro nabonye kandi muri bino bikorwa umukuru w'igihugu atunganya nuko ari inyigisho no mvuga extraordinaire zigeze zibaho kubuntu atubwira histoire y'igihugu cyacu c'u Burundi tukamenya ibyaranze igihugu c'u Burundi ama akatubwira n'icyo dukwiye gukora nk'ugwaruka kw'abandi bagize isho bakora aho bashikanye Burundi akadutera intege kuba ariko barakora hanyuma tukiga tukamenya kubera ko barigisha hari bari abigisha batandukanye hari inyigisho zitandukanye zo kwiteza imbere na cyane cyane ibijyanye no kwihangira imirimo kugira ngo dushobore gushika ku iterambere rirama ibyo nabyo twagiye tubona birafasha cyane ugwaruka no kubatera intege hanyuma kandi ugwaruka rurasubizwamo intege kubona umukuru w'igihugu ubwiwe ari wahaguruka akigisha akavugana n'ugwaruka ize navyo biratwereka ko dufite umwizero mu byo twa turiko turakora ko hari ababibona kandi ko badushigikiye nk'ugwaruka tutariko turatera dusubira inyuma tukizera ko iyo tuba turiko turaja haba ari heza
iryo koraniro nk'uko byatangajwe rizohora riba rimwe mu mwaka no kubera iki bihambaye ku ikoraniro nk'iryo riba rimwe mu mwaka
ego nibaza ko bivana na agenda y'umukuru w'igihugu murazi ko abafise akazi kenshi atowa umukonferensi urabona ko ari igikorwa gishobora gutwara iminsi itatu indwi yose umuntu ari ruguru ari kumwe n'ugwaruka nicyo gituma nibaza ko bashoboye kugira rimwe mu mwaka hanyuma kandi rimwe mu mwaka no kugira ngo ababa bagize bagiye muri iryo koraniro babe bamaze kugira icyo bashikako kugira hagize abamaze kugira icyo bashikako baze bashobore kwereka abandi akamaro bakuye muri iryo koraniro rero nibaza ko birakwiye kuko hakorana urwaruka rurenga amajana ane muri iryo koraniro harimwo n'abari mu buzi bwa leta no mu bikorera utwabo ugasanga birafashije cyane ugwaruka kandi batora biciye ku makomine ugasanga komine zose zaserukiwe z'u Burundi nibaza ko hazogera igihe tukisanga dufite umugabane munini w'ugwaruka uzi kahise ku Burundi ushobora kugira icyo ushikirije no kugira icyo rukoze kugira ngo Burundi bwogorore
ndabona Jadot akimana yagarutse ku murongo nariko ndakubaza mufaso ni Jadot akimana nariko ndababaza umugambi mufise kugira ngo musangire n'undi gwaruka rwo mu Kayanza eka ubumenyi mwakuye mu gikoraniro kaminuza mwabamuse uyo mugambi
umugambi cyatu ufise dufadikanije n'abajeje intwaro twashobora kutubwira ukuntu twashobora gukoranya urundi gwaruka ama tukabwigisha tugasabikanya ibyo twakuye mu nyigisho ukuntu twokwihangira imirimo tugakunda igihugu ibintu mwenyiza
namwe vyane ndi kuri iyo ikintu ibibazo nyamukuru mubona mu ntari wanyu vyoba bituma urwaruka rutitaho imigambi yo kwiteza imbere no gukunda igihugu n'ibihe mwavuze ko mukanya ndabona umengo telefone ya Vianne nayo nyene irikwiragorana ariko icyo kibazo na n'umushya ntahe Eric Seyimana arashaka kucishura mutubwire ibintu abagiye muri iryo koraniro bavuze ko bahakuye ubumenyi bukomeye cyane rwose ibindi bintu bihambaye mubona ugaruka go mu ntazo zitandukanye ruba rutazi ni nkibi
murakoze cyane nkuko musanzwe mubizi cyane cyane ugaruka ku Burundi warutse kino gihe ntibazi kahise ku Burundi na cyane cyane ko tudafite kahise kanditse dushobora kugira gufatiraho kugira ngo dushobore kugira kumenya ingene u Burundi bwabaye kugera uno munsi kutinda kuva ku ntwaro ya cami ico umwami wese yakoze nicyatuma bikora ni nyene bihangira gukorera hamwe kugira ngo igihugu gitere imbere uyu munsi twe tugeze mu gihugu tusanzwe tugezemo. Ibyo rero usanga iyo bariko barabitwigisha batubwiye guhera ku mwami wa mbere w'u Burundi usanga bikomeye cyane rwose tukamenya ingene abakoloni baje mu gihugu ingene icyo bakoze icyo baterereye cyiza n'icyo bakoze kibi nuno munsi ati twokwifata gute nk'ugwaruka twokora iki. Ibyo nabyo biradufashe cyane nk'ugwaruka kumenya nka twebwe turi kazo za gihugu kandi nuno munsi turi igihugu cyacu nuko umuntu amenya igihugu arimwo icyo ajejwe n'icyo yokora. Ibyo nibaza ko bikomeye cyane rwose kuko kenshi na kenshi ku ishure baracisha ko mugabo ntibatubwira ido ni ido ry'ingene bavutse ry'ingene biswe ayo mazina ni kubera iki bayiswe ugasanga ibyo ntitubironkera ko umuco utanu ukwiye ariko iyo dusa akanya uko babituyagira usanga by'ukuri ugaruka ruhakuye akarusho kandi bikanadufasha cyane rwose kumenya igihugu cyacu bigatuma bidusubizwamo intege tukankana n'ubunebwe kugira ngo dukore nk'uko bantare bakoze nk'uko bamwezi bakoze nk'uko bagwa gasore bakoze kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza.
Hari ibibazo bihanze ugaruka cyane cyane muri iki gihe si mu Burundi gusa ni mu nk'inko mu bihugu nka byose ibibazo by'akazi eka by'ubushomeri mbega mu makoraniro nk'ayo baraheza bakigisha ugwaruka uburyo bwinshi cyane cyane n'urwamaze kuminuza amashuri eka n'uwize amashuri y'imyuga barabaha ubundi buhinga bw'ukuntu urwaruka rushobora kwigwana ko rugatangura nk'ibikorwa byo kwiteza imbere kugwiza itunga.
Murakoze cyane kenshi na kenshi nk'ubu barazana urwaruka rumaze kugira ishoro rumaze gushika ko nunate cyane mu iterambere ugasanga bariko barerekana inyene bakoze bahereye ku mahera mato makeya bakashobora kwerekana n'abandi bafite ubuhinga butandukanye mu bijyanye no kwiteza imbere. Ibyo kubera umwanya ubusanzwe hari uri limite birateye intego ugwaruka nago rukashobora kuyihangira ingene rwashobora gukora rukigira imigabo no guterwa intege kugira ngo rushobore gukora nk'ibyo abandi bakoze cyangwa bashobore kwiyumvira gusurenga abandi bashoboye gukora. Kubera ko kenshi na kenshi bijyanye no kwigisha ibya entrepreneurship biriho mu mashuri kandi nubwo biri mu mashuri mukuru w'igihugu nawe kenshi aravuga ati ugwaruka nyuma y'igihugu cyanyu mukura amaboko mu mpuzu muvavanure n'amarigara mukore nk'uko nawe ko ndabivuga nk'uko abandi bakoze abami ba kera uko bagiye bakora kugira ngo uyu munsi dushobore kwigura igihugu cyacu dushobore gutera imbere twebwe twerekane umutima w'urukundo ingene dukunda igihugu nicyo ibikorwa tuzokora ati nibyo bizokwerekana ko dukunda u Burundi.
Mushikanahe Vianney ndi kuri yo ibintu namwe mubona mu ntara ya Mwaro vyoba bituma ugaruka rutitaho imigambi kwiteza imbere ni nk'ibi. Vianney ndabona telefone ya Vianney isa n'itoroshe amatelefone asa n'ariko aragorana ariko nibaza ko ico kibazo yitora umuti mu kanya reka tukibaze n'umushikanahe Eric Nsengimana ikintu ingorane nyamukuru ugaruka rugira cyane cyane mu bijanye no kwiteza imbere mu butunzi n'ibihe nk'uko twari tubivuze icyo kibazo cy'ubushomeri twari duheje kuvuga n'ikibazo gihambaye cyane rwose ariko hariho n'izindi ngorane ushobora kubona zoba zibangamiye ugaruka mu ntara zitandukanye tugakwijamo.
Ego murakoze cyane ugwaruka keshi na keshi mu bijyanye no kwiteza imbere rubangamirwa no gusanga rutagira imitahe hanyuma mu kutagira imitahe keshi usanga bamwe bafise ibyumviro banashaka bashobora kubateza imbere bakabura aho basaba n'ingurane kugira bashobore kubishyira mu ngiro abandi ugasanga baragiye hamwe ariko ntibafise umuntu ashobora kubatera intege kugira ngo bashobore kwavaza keshi na keshi rero nicyo kibazo usanga ikibazo cy'umutahe cyo bakubwira kati twebwe ntitugire umutahe yaba twe dufite umutahe tuba tugeze ngaha rero ikibazo cy'umutahe ni ikibazo gikomeye cyane rwose nicyo gituma no mu ishyirahamwe hajafe turiko turashyira hirya ikigega kizofasha ugwaruka kuronka umutahe bitagoranye hanyuma ikindi kibazo gikomakomeye no gusanga ugwaruka bivanye n'aho bakuriye cyangwa n'igihe bagezemo usanga batiyumvira cyane ukukora bakoresheje ingufu zabo kugira ngo bashobore gushyira ingufu hamwe bashobore gutera imbere usanga umwe wese ashaka kubanya mu igenda ko umwe wese nimba ufite ubwenge cyangwa ufite n'aya mahera makeya usanga ashaka kuyakoresha nagize n'intambamyi ishobora gutuma tudashobora gushaka kwihangira byihuse kubera ko n'abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babishi
Ego Eric Nsengimana maravuze ikibazo gihambaye cyane rwose kugwaruka kibazo cy'ukuronka imitahe mu bihugu bimaze gutera imbere iyo mitahe kenshi na kenshi amabanki arayitanga ariko muri ibyo bihugu biteye imbere kandi n'abatunzi eka abantu bafite amafaranga batunze barashaka guha imitahe nk'urwaruka iyo babonye ufise imigambi myiza kuko nkuko mubizi mu byerekeye ubutunzi ni nko gukina kamari urashaka gushyiramo umutaho ugasanga urahombye cyane ukunguka hari ikintu kiko kirakogwa mushya nta Eviane ndi kuri yo caba nka programme cyanke imigambi y'abategetsi kumvisha abantu bafise batunze kuboza baraha imitahe nk'urwaruka rubahaye imigambi kwiteza imbere iboneka Jane
murakoze cyane mu bisanzwe baratubiye neza yuko bariko barashinga ibanke izofasha ugwaruka mu migambi yo kwiteza imbere bacha barasaba yuko ugwaruka goza rurakora utugambi duto duto kugira ngo bashobore gutera imbere bukebuke rero muri icyo gihe iyo migambi yiraboneka umuntu azokora ku buryo ashobora gutera imbere atagejeje amaso kuri leta ngo nzoronka akazi kubera ubuye leta ntishobora guha akazi abantu bose bize ariko rero kubera ko twiga kugira ngo turonke ubumenyi icyo gituma ugwaruka nago twiye kuza turiteza imbere izo nyigisho twarazironse baratwigisha ubwo ni umuntu yokwiteza imbere ayegoye banki kumure ni yamara gushingwa izotubirira akamaro keza
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Benoit mwiriwe neza Benoit
ndabumva
mwiriwe neza muri hehe ga Benoit muri hehe
ni Nairobi
Nairobi izina ryanyu gikirundi canke
Nairobi muri ni mu mujyi muri centre mu gace kanga aho bita Ngara
Ngara murafite ikibazo murafite cyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ikoraniro y'ugwaruka ryabaye mu Burundi mu ndwi iheze murafite ikibazo cyumviro
na cyumvi se kigana na gisomye kuri internet
yego
ariko ubundi ikibazo urwaruka rukunze kugira muri twe no bubinafsi uburyo tuzoshoboye kwiteza imbere bigaterwa n'uburyo cy'imyifato cyangwa se igihugu kiba cyaradutereranye na cyo ubwacyo kuko nta kazi kariho niyo uba umaze ku mashuri yawe nta kazi kariho icya kabiri niba ufite fondasiyo kugira ngo urakora nawe ngo utangize bizinesi runaka kubera ko nta kazi ko urabona icya kabiri niyo urangije amashuri yawe ujya gushaka akazi bakagusaba egisipiriyanse y'imyaka itanu cyangwa enye none se urangije amashuri tuvuge warangije amashuri muri 2017 ujyanye dokumentasiyo zawe gushaka akazi bagusabye dokima kuba ufite egisipiriyanse y'imyaka enye urumva ngaho nabwo usubiye inyuma icya kabiri byo kuvuga ngo tuzakorera mu makoperative ndumva gukora mu makoperative ntabwo ari igihugu cyakagombye kubigeramo uruhare kuko koperative kugira ngo muzajye kuyandikisha mu gihugu ifatwe nkaho yabaye cooperative muzamumaze gutanga amafaranga arenze kandi mutarabona icyo nacyo ni ikindi kibazo mbona ki gituma abantu bari kuvuga ngo cooperative banke yawe kuvuga ngo izaza guteza imbere urubyiruko nabwo ntabwo izajyamo uhabwa amafaranga nta kintu cy'ingwate utanze
ivyo ni bibazo bihambaye cyane rwose reka tubaze abagize uruhara muri iryo koraniro niba ibibazo nk'ibyo zo kwiteza imbere barabiciye hirya no hino ikibazo muvuze Benoani ni ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cya uja gusaba akazi waheje amashuri akagusaba experience ugasanga iyo experience nayo ufise muravuze n'ikibazo cy'amagushinga amakoperative navyo ko bishobora kuba bifise ingorane ko bagusaba ingwati kandi bisaba amafaranga menshi mufaso ni Jadot Akimana izo bibazo mwarabiciye hirya no hino
ivyo bibazo twarabigize kandi twarabishikirije kuno naho tujya mu makoperative uca usanga naho nyene bacagusaba ibintu bya garanti ugatusanga ntazo dushoboye kugira yuko twotuma turonka basi nka banki itwi yovuga ati ku ruhara rwacu reka twishinge urwaruka tujya turarufasha mu migambi yabo ariko naba yatwemeye yuko igishoboye kujyaho bagaca badusaba yuko tugaca tujya mu makoperative ngo ariko nabo bazongo bazosa gufasha ariko bashoboye kubona ikintu muriko murakora ngo ntizoge ndababwira ati umugambi utatanguye na byo usanga bigoye cyane kuri twe gwaruka
ego mushatahe Nsengimana Eric iyo muhuye n'undi gwaruka go muri Afrika mu bihugu bitandukanye narwo kenshi na kenshi mu byereke kwiteza imbere ibyo ni bibazo usanga ruhangana navyo benshi mu bo muhura babivuga ko iki inyishu zo bizihe kugira ngo ibyo bibazo byose bibiri bibangamira urwaruka bibe mu nzira
murakoze cyane kenshi na kenshi urwaruka tuhura nabo kandi tukavugana nabo kenshi bose usanga bafite icyo kibazo nyine twamaturi ko turavugana nicyo gituma mwabonye ko no mu ikoraniro kaminuza ryabereye I Bujumbura ku rwego rwa Afurika rwahisemwo kuyigira ihangiro kugira ngo wese atange icyo afite dushobore gukorera umuti iyo ngorane kubera twabonye ari ikibazo ku rwego rwa Afurika ariko ku bijyanye n'amakoperative mu Burundi ubu novuga ko basa n'abavyoroheje ubushikiranganji bujejwe iterambere ry'amakomine bwarashoboye gushiraho icyo nokwita formulaire y'amakoperative kugira ngo bashobore kuvyorosha ntibigorane cane hanyuma baca bashiraho itegeko ko amakoperative azoza aremererwa kwa musitanteri ubu rero abantu bifuza kugira amakoperative baroroherwa kubera ko barabaha formulaire muri komine mu Burundi hose hanyuma bakaca buzuza musitanteri agaca basinyira ata mahera menshi barinze gukoresha atarajya amataxi yo kwa musitanteri bakenera ariko ikibazo kigaruka ni nyamukuru nyene kubera ko nabundi hageze ko baza gusumisiona nimba atari nk'amakoperative y'uburimyi na mugana nyene bashaka kwisununa kugerogera hejuru keshi uzosanga babasaba garanti utusanga cha kibazo nyine cha garanti bari bafite cha kibazo cy'amafaranga kumye kigaruka usanga cooperative imaze igihe atabwo iriko irakora nk'ibyo yategereza gukora ariko icyo cyo ku ruhande rwa leta murumva ko yari yagerageje kugira ngo ishobore gufasha abanyagihugu bifuza kuja hamwe mu bijyanye n'amakoperative kugira bashobore gushika ku ntego bifuza badakoresheje amahera menshi nk'uko byahora byahora ubwa mbere barinda kwemererwa n'umushikiranganji
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Elize muri Beneza Elize
Beneza Frederic
muri Beneza muri Hega Elize
ndi mu Rugombo
izina ry'ikirundi ninde
ngenda kuri iyo
murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umufasoni Jadot Akimana turi kumwe kandi na ndi kuri iyo Vianney tukaba turi kumwe na Sengimana Eric turi ko tuvuga ku kwikoraniro kaminuza ry'urwaruka ryabaye mu ndwi iheze igitega
ego nubwo iryo koraniro ntoba ndaririmo ndabona umenga ridafite intererano ikomeye cyane mu kubaka igihugu no mu kubaka imitima y'urwaruka ego novuga nko ku rugero bavye nk'ibintu twitiyemo mu Burundi mu 2014 gushika navuga ubu biriko birahera niyo ayo makoraniro aza kuba yaratukanyijwe imbere yaho ndi baza neza ibyo bintu n'ibyari kubaho kuko byari kuba bigoye yuko rwaruka rushobora guhendwa rugahendwa n'abantu bitwa yuko badukuriye rero muri make twaheze kutamenya rwaruka rwaheze kutamenya kuri uno munsi rero ariko raba amahuriro nk'ayo nosaba ahubwo ego rimwe mu mwaka ni sawa nyine icubahira ari we abikoresheje ariko nkabona umenga nko mu ntara hagati mu makomine yuko kirya gihe cyo muci abanyeshuri usanga bari mu biruhuko hari ibintu biza bitunganya nk'amakadi utava usanga ari imirimo yo kipugwaruka kugira ntirube mu bintu novuga bitari ingirakamaro novuga yuko rero muri kirya gihe cyo c'amavakansi yuko hobaho ayandi mahuriro novuga ati yoza yunganira iryo huriro kaminuza riza riba rimwe mu mwaka kugira no guharuka rwa ruguru rutaronka uburyo bwo gushika muri iryo huriro yamukuru nago ruzeraronka kuri ibyo byiza nago rutahure numenya na kahise ku Burundi ego hanyuma ku kintu novuga cintererano novuga ati akarusho nobona ayo mahuriro yoza aradufasha na novuga n'abategetsi bose baradushikira imbere nuko nk'ubu bavuga yuko bari hafi igomba gushyiraho ikigega kizoza gifasha ugwaruka novuga yuko haba banki cyangwa nk'abagwizatunga bo hamwe bo kwemera kuza barafasha ugwaruka mukuru wa simitahe novuga yuko boraba neza ntibazosaba inyungu bafashe batange izo ngwate novuga izo kredi mu kugira bafashe gwaruka rwoye kwicara cyanke rwoye kujya mu bintu bitaruteze imbere ntibatange izo kredi mu kugira baronke inyungu haba ku mabanki haba no kubagwiza tunga bozo vyemera iyo yari intererano yo hanje hanyuma no kugaruka naho navuga yuko gureka kuzaba kopia ugaruka guno munsi dufite ngwana yuko dukopia ibintu tubona ku marezo sosio tukaca dushaka natwe akaba ari byo ko ari byo twobamo kandi hataragera ababikoze bobo ba boba barakoze cyane kugira babigereko ntibaze rero tuje hamwe ugwaruka kugira turabe yuko natwe aho dushaka kugira yuko tuzohagera murakoze
Elize mutanze icyumviro cyiza cyane gose cy'ukuntu nkabagwiza tunga cyane amabanki atusaba inyungu ikindi kintu gikorwa mu bihugu bimaze gutera imbere nuko nk'umugwiza tunga ahaye umugambi ahaye umutahe nko musore cyane inkumikanaka yamuhaye imigambi irashe ishobora kuvamwo inyungu nuko kenshi na kenshi acagiramwo ivyo bita nka mu Gifaransa bavuga pa hakagiramwo akantu kameze nk'umutahe vyungutse nabakunguka bitungutse urumva n'ibindi bintu urakoze cyane gose kuri ico cimviro ariko mwavuze n'ikindi cimviro gihambaye cyane gose cyaye makoraniro cuko urwaruka ruhahurira eka rukagira ubumwe akundana ico ni kibazo tutari twashize hamwe ngaha tutari twavuze ariko reka tubaze umufasonisha dote akimana niba iryo koraniro ryaramuhaye akaryo ko gukundana n'urundi gwaruka eka kuyaga bashira hamwe tuga ku ijambo jadote akimana nibaza ko telefone yiwe yasubiye kugenda reka dusabe umushyantahe Vianney agira icyo avuze kuri icyo kibazo
yego murakoze cyane mu bisanzwe muri iryo koraniro twarahuriye n'abajene batari bake bavuye mu mihenga itandukanye mu gihugu cyose rero narahashoboye kwabonera abo ntarinzi turahana ibiganiro duhuyaga duhuza twese duhurira ku ijambo rimwe mu ncamake rero nararonkeye akarusho kuko kumenyana n'abantu birafise icyo byungura kumenyana n'abajene ukavuga uti nka jewe mva mu ntara ya Mwaro ndagiye nk'akarorero mu ntara ya Kirundo cyangwa ndagiye nk'akarorero mu Kayanza hehe mu mihinga itandukanye ndashobora kuvuga nti ahantu ndahazi umujene kanaka kumbure kubera ko benshi twagiye turahana amanimero do telefone kugira ngo tuzobe turavugana kugira ngo igihanze umujene wo ngaha nawe yumve yuko ari interano yo mufasha kugira ngo agiriye akabaza hanaha naha ahima nawe arabe kugende bovugana no mujene mugenzi we ati iki kintu twagitorera umutuku nuko 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 rero iryo kwaniro ryarangiriye akamaro cyane gose ku bimwe bidasanzwe murakoze
murakoze mushyana he Nsengimana Eric Elize atubwiye ko mu makoraniro nk'ayo iyo ayo makoraniro atunganywa imbere mu 2014 ingorane zose cyane cyane ugaruka rwagize canke rwagiyemo zitari kuba zari kuba uko namwe niko mubibona
uko tubibona ni muri iyo ntumbero nyene kuko umuntu amaze kumenya ikibi n'iciza ntashobora kuhita mu bishobora kumutwara ubuzima cyangwa ashobora kubona ko imigambi yiwe ishobora gupfa kubera ko izagiyemo aya makoraniro rero yatanguye unovuga ko ari ingirakamaro kuko arugurura amaso ugaruka rukabona nashaje cyane ku bijyanye na politike bakamenya bati tubwizwa gukurikirana mu politisiye uyu ariko atubwira ibi n'ibi 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 turabona ko dushobora kuhashika nimba ari byo bashobora gushaka gushika ko bashaka kureklama bakabirondera bakabisaba biciye mu mwumvikano cyangwa biciye mu biganiro ibyo byari gufasha cyane rwose umwumvikano kuko niwo usanga ukomeye cyane rwose ariko ndiyumvira ko ibintu byo gusubira nk'ibyabaye mu mwaka w'2015 inyigisho ziriko ziratangwa ziratomoye ni nyinshi umuntu agaruka guyishi na cyane cyane imboneza ziramaze kumenya uruhara rwazo haba imboneza za politike mu gwaruka haba abo muri sosiyete sivile ndetse n'abanyeshuri benshi baramaze kuronka izo nyigisho nibaza ko guhendwa mu gihugu cy'u Burundi ugwaruka rumaze kuba no rumaze kuronka inyigisho zikwiye n'ubu bariko barabandanya bakora muri ico gikorwa nyene cy'uhimiri
muri kamwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thierry muri weneza
ego mahoro neza Frederic
na mahoro neza murakomeye
ego murakomeye namwe
ego muri hehe
halo
uri hehe
ni Bujumbura mu Burundi
ego mu izina ry'Ikirundi
izina ry'Ikirundi ni Arisaki
duga kwijambo rero ikibazo cy'imvira
ariko ndabumva bigoranye cyane
twe turakumva neza cyane gose turakumva n'abakumviriza bari kurakumva neza ushikiriza ikibazo cy'imvira
yego Frederic manje ko bashimira kubera ko kenshi muri bino bihugu by'iwacu bya Afurika usanga ugwaruka ari rwinshi mu gihugu nk'ibice 60 binarenga usanga ari bo benshi mu bihugu rero byinshi byagiye gutera imbere kubera ko ugwaruka rwiyumvisemo ngo nyine yuko rushobora guterera gusohora amaboko rugakora mu migambi y'iterambere aha rero henshi byagiye bishyigikirwa n'amaleta amaleta yabonye ko ugwaruka ari cyo gikoresho nyamukuru gikwiye gukoreshwa atari kugira ngo haje mu njyane za politiki ariko kugira ngo igihugu gitere imbere biciye mu migambi y'iterambere ugwaruka rwo nyine rwikoreye Jacques Duma rero ahaye icyo nagomba mpereko cya mbere no gushimira nyine icyo bahira umukuru w'igihugu cyacu yiyumviriye kino kintu hanyuma Frederic uno mugambi ndawumvise nabonye umenga watanguye muri 2016
uri
kuri koko ubyumvirije wabwiriza kuba ufite ikintu amaze guterera nagomba mumbarize abo batumire ko numvise umenga barabiroyemo baravye ko uno mugambi atari mushasha wari umaze igihe uri kurakora hari umwimbu babona umaze gushika ko hari aho babona urwaruka rwo barumaze kuyungunganya rufatiye ku byo gwa ngero urabona hanyuma nagomba nera kamugwaruka kenshi muri bino bihugu byacu bya Afurika iyo habaye imvururu za politike ubugwaruka nigo rukunze gukoreshwa ariko nta na hamwe ugwaruka rwigera rwiyumvira ngo rubaze imigambi y'iterambere abo bantu barufitiye ariko rukitaho nyamukuru kujya gutera kujya kudurumbanya umutekano nzo gituma jewe icyo nagomba kubasaba ubwa mbere babonye ko hari umunyepolitike batumye tutugire iki n'iki babanze bamubaze umugambi w'iterambere bafitiye hanyuma nagomba isabe nyakubaha umukuru w'igihugu cyacu iyi migambi y'iterambere bariko barayitubwira nka twebwe ugwaruka turabyumva koko biba ari byiza ariko hari igihe twifuza kubikora tukabura abadushigikira mu by'uburyo akabura imfashanyo nagomba rero habeho kino kigega bitari byo mu mpapuro ariko ari ibintu byo mu ngiro hanyuma igindi cyanyuma ngo mvuge iyo ugwaruka rugiye mu bintu nibi by'imigambi y'iterambere n'abarukeneye abantu barukurikirana nagomba numve rero yuko hoba hariho umugwi w'igihugu cyangwa ikindi kintu gihari gikurikirana ugwaruka ruri mu migambi nk'iyi y'iterambere. Hanyuma Frederic ari umuntu yakivuze neza iyo ugwaruka rutanguye imigambi baba bizi yuko rudafise uburyo bwo gushobora kuriha ingurane ruba rusa agomba barugabanirize ingurane muri icyo kigega hamwe turamuka gisinda ugwaruka rutozwe make amase ndasaba leta mu guheraheza iyo ugwaruka rutanguye imigambi y'iterambere muri ibi byo kudandaza dufate nk'akarorero agerageza abapfumu barugabanirize amakori kugira ngo igihugu kiharonkera koyo kugwaruka ngo nyene biteze imbere hanyuma n'igihugu gitere imbere cyose nuko murakoze.
Murakoze Thierry ibyiyumviro byiza ariko reka dutangure ku kibazo wabajije cyane rwose abamaze kuja mu makoraniro nk'ayo niba hariho umwimbu niba hariho akarusho Eric ndazi ko mwingize kuja mu ikoraniro nk'iryo kuva amakoraniro nk'ayo atanguye mu 2016 duga ku ijambo.
Murakoze cyane jewe ku bwanje icyo nakuye nuko natewe intege nanjye nkafata iya mbere kugira nshobore kwigisha urwaruka ingene rukwiye kuyigenza ingene rukwiye kuyitaho imigambi yarwo y'iterambere kugira bashobore kushika kuyihangira bo nuvuga ko muze muri kadre na nisanzwe ndimwo ya societe civile nashaje cyane mu gisata cyo rwaruka nari sanzwe ndabikora ariko ntafise novuga ntafise ubumenyi buhagije ariko maze kuva muri iryo hangiro byaranteye intege cyane rwose birantuma ntashobora gusubira inyuma nk'uko musanzwe mubizi ko amashyirahamwe menshi y'urwaruka dukora turi mu bukene na cyane cyane bukene bw'uburyo usanga ugiye gusaba finansima bayiyumvira bati uri umujene ntibaguhentuze consideration la credibilité ntibe kirenga ariko ibyo maze kuvamo narabonye ko bavuga bati ashobora kugufata ukunda akagufata uku ariko ukabandanya kugira ngo ushobore gushika ku ihangiro ryawe rero nibaza ko uyo ni organization yacu nimba atayizi kuva mu mwaka w'2016 uyu munsi tumaze kwegeranya urwaruka rutari rukeya mu bihugu birenga 48 vya Afrika tukaba tumaze no kugira ihuriro kaminuza amahuriro kaminuza atatu imwe muri Cote d'Ivoire irindi mu Burundi n'irindi twakoreye muri Gambia. Rero ibyo byose ndavuga ko ndabikesha intege natewe muri iyo nama twari dusanzwe turimo kandi n'abandi benshi nabonye abo twari kumwe nka Gasafu ujya ku radio Umuriza FM Gitega nawe narabonye ko nawe nyine byamuteye intege bigatuma yamiliyora cyane kandi biranatuma n'umukuru w'igihugu amenya ibyo bariko barakora aramugendera ubu iradiyo murabona ko ariko yiyumvira ubuntu kugira televiziyo Humuriza FM novuga ko turiko turakora imigambi ikomeye cyane ku gihugu mbere na Afrika bivuye mu kuntu twatewe intege muri intuze muri zinama umukuru w'igihugu asanzwe akoresha.
Igome Thierry kandi yavuze ibindi bibazo bihambaye birimo uburyo kuronswa uburyo yateye akamo gasaba ko uburyo hakaba n'umurwi w'igihugu ngo kwirikirana ngo gwaruka ako nakamo nibaza ko kariko karumvirizwa ubu naho turi kumwe kandi na Jacques akari umwe mubagize uruhara mu muri iryo koraniro. Jacques muri neza Jacques nibaza ko telefone yiwe tameze neza nibaza ko tumuronka mukanya reka tugaruke rero kuri namwe Vianney kuvyashikirijwe mu shanahe Thierry akamara umubona umwimbo umubona mwakuye muri iryo koraniro n'uyu
ubisanzwe murakoze kumbaza icyo kibazo ubisanzwe umwimbo urahari kuko turiko turaraba nk'ubu uye narakuyeyo inyigisho zitari nke kandi naje ntegereza gushikiriza urundi rwaruka kuko ubu ndiko ndaraba kuva mu 2016 ayo makorani yatanguye gutunganya abajene nk'ubu mu makomine yose haramaze kuba uyu mugwi twagiyemo twebwe baramaze kuba 9 ubu rero duca tuja hamwe tukagerageza tukaraba ugene twokwigisha urundi rwaruka kandi bubu abari baratwitangiye imbere baratanguye kwigisha urundi rwaruka rero uye natwe tuzoca tujamwo kuko twararonkeye akarusho natwe kandi turafise twanamaze gupanga iyo programme ayo kuzotangura kwigisha urwaruka ku mazone ku mazone, hanyuma tuzoce tuvuye ku mazone tuje ku commune tubahuze bose, hanyuma kumbure duce dutegura ikoraniro y'intara yose. Rero icyo kintu n'umwimbo ukomeye cyane, kuko turabona neza uriko urigisha ibikorwa by'iterambere muri abo bajene, urabona yuko atangorane nimwe haba kubera ko ubu baramaze gutahura icyati n'ururu bakavuga bati ibi iyi umuntu reka dukwega tujyana aho ubu nawe reka dukwega tujyana aha. Ubu rero bari kubarakanura kubera kahise karatweretse ibintu bitari bike, ibintu bitameze neza. Nicyo gituma rero izi nyigisho zirafisha akamaro cyane ku bajene, ku buryo ushobora gusanga bonyine bari kubaritunganya akavuga ati uyu muntu natwe umukurikira ntashika, uyu muntu natwe umukurikira ntashika. Rero ibyo bintu twarabikuyemo, natwe rero bibandanye twubaka mu mitima yacu, ikabandanya bidufasha kugira ngo twitegurire kazoza kacu, kuko hariho benshi baza baduhinde bakatujyana ahantu bitameze neza. Muri icyo gihe rero izo nyigisho ziratuma turonka ubuhamya bwo kuvuga tuti iki kintu ni cyiza, iki ni kibi, umuntu reka dukwega tujyana, ubundi reka dukwega tujyana.
Murakoze. Yego, turi kuri mwebwe nyene Vianne, hari ikibazo nyene cyashikirijwe kivuga ko hakwiye kuba nk'umugwi umurwi w'igihugu ikawoza urakurikirana urwaruka, ikahakaba n'uburyo bwo kugira ngo abaguza tunga canke abanyamitahe amabanki ashore ku kudatangisha inyungu ku mitahe baba batanze. Icyo kibazo muba mwagiciye hirya no hino canke murabona ko hakwiye kuba umurwi w'igihugu wo kurikirana ugaruka cyane cyane?
Yego, murakoze. Mu bisanzwe uwo mugwi warukwiye kubaho ugakurikirana ugaruka, hanyuma muri ayo mashyirahamwe cyangwa abagwiza tunga cyangwa ayo mabanki azoha utugurane ubwo gwaruka, nibaza neza yuko boraba ntibazi barabaka inyungu, kuko nabone ntaho baba bayifise, kuko urumva bari ko barakora bariko bariteza imbere. Rero muri icyo gihe bagiye kubaka inyungu ndende, bagiye kubaka inyungu uzoca usanga ubwo gwaruka rutariko rurakora neza. Mugabo igikenewe rero iyo banki cyangwa abagwiza tunga barakenewe yuko bofasha ugwaruka, kumbure niyaba ari umugwiza tunga akajyamwo nawe ne kugira ngo ubwo gwaruka ni gwatera imbere, nawe nazo bari karatera imbere, hanyuma uwo mugwi nawo kumbure twosaba leta mubyeyi wacu yuko yo tugeragereza bagashinga umugwi bawushyira mu ntara cyanke ku rwego rw'igihugu, uwo mugwi bakawushyira kugira ngo uzurakurikirana ugwaruka ibyo uri kurakora. Ibyo bintu byofasha gose, kuko nk'ubu uye umwaka ni munini ata muntu ariko arakubwira ati ibintu bimeze kunuko nuko, kuko umuntu yoca ugwaruka rwagihemwe rukara uri kurakora imigambi y'iterambere, hariho uzarababwira ati zogenda uko byogenda uko wasanga ruteye imbere gusuma. Uwo mugwi rero urakenewe.
Egome mushana he Eric Nsengimana kuva imakoroni yatanguye mu 2016 hari urwaruka rw'u Burundi ruri hanze y'ibihugu igihugu eka mu bihugu bitandukanye cyane no mu makambi y'impunzi, ikintu cokorwa kuri urwo rwaruka kugira ngo ugende ugombe ko urwaruka rw'u Burundi ku bwanyo co banyiki?
Ego niko nabandi ko ndabivuga urwaruka rusanzwe ruri hanze y'igihugu. Icya mbere ni uko bo kwikubita agashyira agataha ko leta yabahaye akanya kugaruka mu gihugu, bomenya ko ari bamwe mu Barundi kandi intera n'intera bazobwirizwa guhunguka, kuko na cyane cyane ko umuntu asanzwe ari hanze nta by'inyenge byinshi agira, abandi bariko bariga bariko barakora imigambi yo kwiteza imbere, nabo bari hariya nk'impunzi murazi ko usanga ifite ibibazo byinshi bitandukanye. Ikintu cya mbere ni uko babanza bagahunguka, hanyuma ikindi nacyo ni uko bikunze batunganya ingendo bakagenda bakatunganya nk'izo nyigisho bakazigisha nabo nyine bakabasangayo, kumbe bamaze kuyiga bakamenya, naho turizera ko nabo nyine boshobora kugira iki boshobora guhunguka bakagaruka bakubaka igihugu cyabo bamaze kumenya, kuko ariho benshi usanga baranahunze kubera ubwoba, abandi bahunze zita mpamvu, ugasanga bamaze kugira bamaze kubwirwa neza bakasigurirwa iby'igihugu, ugasanga baragiye mu bwa mbere mu kugira bashobore kugira iki bashobore gutahuka bagaruke mu miryango yabo. Hanyuma hari ikibazo mwariko murabaza kijyanye n'umugwi woja ugira ubwujuje wo gukurikirana urwaruka, ndabibona nk'uko kubera ko dusanzwe dufite ubushikiranganje bw'urwaruka nyina n'imico kama ahubwo nuko bwokora ubwo bushikiranganje bugakora neza bukajya ku kivi kugira bwite urwaruka by'ukuri nk'uko ari ubushikiranganje bujejwe kuko hasize n'amadiregisi atandukanye hariho ubuyobozi bw'urwaruka hakaba ubuyobozi bujyanye n'inkino imico kama hakaba ubuyobozi butandukanye n'amadiregisi atandukanye rero nicyo gituma ubwo buyobozi bwose bwogira bwoja mu kivi kugira urwaruka bababone babone ibyo ariko barakora baje kuri tere hanyuma bumve ibibazo by'urwaruka rufise bashobore gufashanya babegereye mu gutora ingorane mu gutorera umuti ingorane rufise ariko uwo mugwi kubumwe bariko barashyiraho banke kujyanya hazo batamwana wa mama ngo amahera bace bayihera basanzwe bayafise uwo mugwi ahubwo wojaho kugira ngo ushobore gukurikirana neza icyo kigega kugira ngo by'ukuri ko cyitwa icy'urwaruka ntituzosanga ari icy'urwaruka mugabo gifasha abifise ariko kizuba icy'urwaruka nyine kijejwe korohereza urwaruka uwo mugwi w'igihugu woja kugira ngo ushobore gukurikirana icyo kigega nyine kizuba kiriko kiragenda
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika Jacques nawe nyine yagize uruhara muri iyo koraniro turamufite ku murongo mwiriwe neza Jacques Jacques muratwumva ndabona telefone ya Jacques rero igumi igorana reka ariko duhe ijambo ubundi munywanyi radio ijwi rya Amerika sengi yumva Elia mwiriwe neza muri hehe ga singomba
ndi gucumbura mu Burundi
egera telefone uvuge cyane urafite ikibazo urafite cyumviro
ekome ndafise kibazo kandi ndafise n'icyumviro amakoraniro nka benayo onye ni meza cyane gose ariko nibaza yuko twebwe nta butumire duhora turonka hoba hapangurwa abatumirwa none mu gutumira babikisha hehe ko mbona hari ha maradiyo bamwe bamwe atabyo twumva cyanke biraba bamwe gusa ama ayo makoraniro kuko ahora bamukaba muri kwa murabishikiriza abakangahe mu mwaka cyanke mu kwezi kugira ngo tubimenye natwe twisangemwo byo heza bikagenda gute murakoze kukanya mu mpasi
murakoze sengiyuva Elia ku byerekeye ukuntu iryo koraniro riba rimwe mu mwaka nk'uko vyatangajwe ariko ivyo bindi bibazo ni ikindi kibazo baje ni kibazo gihambaye cyane ngo sereka tubaze cyane cyane umushyanahe Eric Sengimana sanswe yaramaze kuja muri ayo makoraniro abatumire abaserukira abandi batogwa gute
ego umuko bisanzwe abaserukira abandi batogwa n'abakanteri ababakoranye n'abajya bahanuzi babura amatari bajijwe inkoni n'imico kama rero bararaba umujene muri mako kareri ca yuko anovuga afise kapasite yuko ivyo azokora maze ashobora kuza akabibwira abandi canke asanzwe aserukira by'ukuri abandi muri iyo ntara kugira ngo bizokorohe ko izo nyigisho zishobora gushika kenshi na kenshi usanga arico bafatirako bafatira ku bajene basanzwe bari novuga bari dinamike muri ako karere
Monshanahe Vianney ndi kuri yo sengiyumva Elia arabaje ikibazo cyo kumenya ukuntu abatumirwa muri iyo nama mu ntara iwanyu Monshanahe Vianney igihe bariko baratora abazo kwitaba iryo koraniro barabimenyesha muri komine hose kugira ngo urwaruka rwose rube ruzi biriko biraba
ego murakoze kumbaza icyo kibazo mu bisanzwe ubugene batumira ba mustanteri babaza makomine babazi abajene bari mu ikomine kugene bameze rero mu bisanzwe hariha abajene usanga ari mboneza bahora basanzwe bakora ibikorwa bakigisha urwaruka bakabafasha muri ibi nabiriye rero bagaca baratuye umuntu two murungika muraka muri ikoraniro kumbure ko yarasanzwe abikora aje kuronka inyigisho hanyuma azugaruke kuziha abandi bagaca bakorana n'aba conseil ba gouverneur yabyijwe inkino n'imico kama hanyuma bagaca baja hamwe bagaca babona bati tworungikaba uko niko bigenda hanyuma igikoraniro naryo riba rimwe mu mwaka niko mu bisanzwe bitegekanijwe yamari bakenshi muri uku kwezi kwa kane nyine yego ko niko mu bisanzwe babigira abastantere bakoranye na conseil wa gouverneur murakoze
Vianney mwatubwiye ibintu mwashimye muri gukoranira mbega hari ibintu muri gukoranira umuntu ko bikwiye guhinyanyurwa eka bifise nk'utunenge
bo bisanzwe muri gukoranira nkuko twavuye tubisavye twarasavye kubera ko cyane cyane igikoranira riba rimwe mu mwaka ariko turiko turaraba kahise ku Burundi tukugende kare kubate tukaraba imico n'imigenzo ihari ubuye ugaruka gwishi ntiruzi ivya kahise kandi rubona neza ibiriko biraba mu gihugu rero naye ko ndibaza yuko boza barakoranya ayo makoraniro bakayakoraniriza mu ntara hagatumirwa benshi bashoboka kubera igihugu cyose kigiye gahurira hamwe usanga mu ikomine hagiye bake bake rero ugace usanga ariko hagiye bikora makoraniro atunganijwe mu kuntara wacu sanga hitabye abagene benshi bashoboka naye handi yo hojeje kwane nari shime kweli
eh murakoze tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turafise wundi bonywa ni radio ijwi rya Amerika Ruhinda muri
weneza Kero
weneza izina ni Ruhinda
ni Ruhinda
ni Ruhinda
ndi mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda
yego me duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
mbere na mbere n'abantu nk'abasuza kandi nk'abashimira ko mikaze mu kiganiro
murakoze
ndi uko ku rubyiruko rugomba kwiteza imbere ako buriya nanone biba byiza iyo rukoreye hamwe mwata ikiganiro cyiza cy'ukuntu abantu iyo bakoreye hamwe bagira ikintu bageraho
yego
noneho ikindi ni ukubashimira kwa mwa dufashije kuzanira abo batumirwa hari nk'ukuntu umuntu aba afite ukuntu yakora ikintu kikamuteza imbere ariko nanone siyumva uburyo ki yabikoramo noneho rero abo batumirwa bacu bakaba badusobanuriye ukuntu umuntu yagenda agera ku ntego ze akini nabaza nabashimira murakoze cyane
murakoze cyane rwose kuba muhamagaye kugira ngo mushime mushenahe Eric Senyumva imigambi muri ko murashikiza imigambi urwaruka aho ruri hose rushima murasa kamamotera urwaruka muri rusange mukona n'urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika harakamamotera urwaruka kubyerekeye izo nyingisho zose ziko zirategwa zirahabwa zatangwa
ejo akamo noterwa rukanuko bwo kuyunga n'abaserukiraje pe mu bihugu batanze barimo abarimo mu Burundi nabo bakiyunga n'abasanzwe bari mu ntara z'u Burundi kugira ngo bashobore gukorera hamwe kubera ko twese basanga inyigisho zitandukanye kandi nyinshi kugira ngo ugaruka rushobore kuva aho ruri rushobore kugorora maze kutwegera niho bashobora kubona akamaro kenshi cyane n'uwari mu Rwanda turakorerayo ntiyabakeneye kumenya araza kubaha inimero zanyu hanyuma ndamuha inimero z'uyoboye u Rwanda kugira ngo ashobore gukorana nabo nabo niho bari bari Kigali kugira ngo dushobore kugira ingufu nk'uko yavuze ati urwaruka rukoreye hamwe niho tugira ingufu nibyo turiko turashyira hamwe urwaruka kugira ngo ijwi ryacu ryumvikane turiko turashyira hamwe urwaruka kugira ngo ibikorwa by'iterambere dukora dushobore kubisangira ufise icyumviro ashobore kubisangira na mugenzi we n'ubundi rero nasize icyo ashobora guterera kugira ngo Burundi Afurika nayo nyine bogorore nawe nyine ashobore kwiteza imbere ashobora kutwegera kugira ngo dushobore kumuha oriyantasi
iyo nimero ifite mu kanya canke murayimuha mu kanya kari imbere
inimero zanje
inimero y'i Kigali
yego nibaza ko ari guteranya amajana 257 ni 64,000
wari uvuze inimero uwo muha i Kigali userukira ishyirahamwe ryanyu ya JAP i Kigali
ego nanye nyene amwe nibaza ko yakiri ku murongo ndashobora kugira ndashobora kuyitanga ku iradi
mu kanya kari imbere ni mwaba mutazifise ariko ikibazo nababaza mwebwe Eric Sengimana nuko mukorana n'urwaruka rwo muri Afrika turetse kuba mu terakamo urundi rwaruka rwo mu Burundi rutari mu Burundi muri iki gihe hari umugambi mushiri imbere mufise kugira ngo mushike nungo gwaruka aho ruri kenshi na kenshi atari mu makambi y'impunzi na handi mushaka gukoresha ama telefone nko mu bihugu byo hanze ariko cyane cyane abari mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi murafite umugambi wo kubashikira mukabashira hamwe muri iryo cira hamwe ryanyu ajap african
ego murakoze cyane mu mugambi turawufise kandi nico twiyemeje gushyira hamwe urwaruka kubera ko turakabura ko urwaruka rusanzwe rufise novuga rusanzwe rufise ibyiyumviro kandi bishobora guteza imbere Afurika. Ntitwifuza ko hariho umujeneri umwe yasigara kugira ngo dushobore kumusiga inyuma ko turafise na ajate diaspora ni ukuvuga si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu bindi bitari Afurika mugabo bisanzwe birimo Abanyafurika ubu turiko turatangura gukorerayo kugira ngo nago urwaruka rusanzwe ruri muri ivyo bihugu rushobore kwiyunga natwe rushobore kugira ico ruterereye kugira ngo bubake ibihugu vyacu. Hanyuma ndashobora kugira ko ntangaza nime
ego z'i Kigali
Kigali na ni guteranya ya 250 275 536 201
murakoze Eric tugarutse kuri mwebwe Vianney ikintu mwibaza ko ugaruka go mu ntara ya mwaro rukene cyane gose kugira ngo ugo gwaruka rube akarorero kuri gwaruka eka muvyerekeye ubumwe hagati y'ugo gwaruka abigeme abafasoni abigeme eka imisore kugira haje eka rugire umutima w'ubumwe nikihe eka no kugira ngo gwaruka nyene gwiteze imbere mu byerekeye ubutunzi eka no mu gukunda igihugu ikintu muyibaza ko ugo rwaruka rukeneye muri kigeneke
cyane ubisanzwe ikintu ca mbere ugwaruka rutegereza kumenya rubanza guzirikana ubwa mbere rugakunda igihugu umaze gukunda igihugu ni kuvuga iki ibintu byose nubwo rufunguruzo navuga rw'iterambere kuko ntuzoshobora kwiteza imbere udakunda igihugu rero mumaze gukunda igihugu izo nyigisho zabonetse mukaja hamwe niho mushobora kwiteza imbere kuko muri ko murako kuko baravuga bati ubugirigiri bugira babiri cyo gituma hategerezwa kuba ugwaruka rukaje hamwe ukiyunga niho ingufu ziba nyinshi n'igikorwa mwateguye gukora kirakoreka kubera ko mwamuri benshi igikorwa kandi kirashoboka nicyo gituma rero ugwaruka bwo mu ntara ya mwaro icya mbere no rutera kamo nuko ubwa mbere twanze tukaje hamwe tukiyumva namwe tutaravye ngo uyu ngo nuyu ngo ava mu mugambwe kanaka ngo ntibisange ubwoko ibyo byose tuvyigije inyuma tubanze tumenye neza yuko turugwaruka rw'intara ya mwaro bwa mbere turugwaruka mu Burundi kandi nitwegwe kazoza kejo kitagiye hamwe ngo twubake igihugu cyacu nta muzungu nta munyamahanga azoza kwikubakira icyo gituma rero dutegereza twegwe kumva yuko bwa mbere tubategereza kuja hamwe kugira ngo dushobore kwiteza imbere naye handi hoho umwe wese agiye hijya undi akagenda hijya nta na kimwe tuzofa dushitseko ariko turi hamwe twese tukiyumva namwo tukumva yuko igihugu ari cyacu ibikorwa byose tuzoba turiko turakora bizugira ingufu kubera tuzododora hose bazotwakira kuko bazabona yuko turi hamwe kandi dufise umugambi wo gutera imbere. Murakoze
Eric Nsengimana ikintu cokorwa cyane cyane inyigisho zotangwa kugwaruka kugira ngo ruvabanure na n'umutima w'ukwankana ruvabanure n'indyane cyane cyane z'amoko canke intara ikintu cokorwa kugira ngo ugwaruka bumve ko Burundi eka urwaruka rikazoza ku Burundi ruterizwa kuba rwokora kugira ngo ntirucanemwo ikintu cokorwa n'ikihe inyigisho zotangwa nize
ego inyigisho zotangwa ubwa mbere nuko utunganywa nsubiye inyuma gato nuko inyigisho zisanzwe ziriko ziratangwa rimwe mu mwaka nuko abaguverineri babura batari b'intara borari nyine babitunganya nk'uko bagiye barabisaba ugwara kugira ngo baze barazironka kenshi mu ntara muri kiriya gisata cyabo ca sosiyete rero cy'inkino n'imico kama hanyuma inyigisho bashyira imbere kugira ngo ugwaruka rushobore kuvavanura n'ingorane z'ubwanko canke se ivyababaye ko kuva kera icya mbere bobandanya bigisha kahise ko Burundi twaza tukamenya iy'Uburundi bwavuye niyo twifuza kuja hanyuma n'inyigisho zijaye nubwo tatura amatati hamwe n'inyigisho zo kwiteza imbere gutatura amatati bidaciye mu ngimba byofasha hamwe n'inyigisho zijanye nubwo n'imvugo
Eric
communication no violence.
Ndabashimire cyane rwose ku kanya mwagize mu kuzamura ikiganiro turabashimira nawe muce ntahezi yane kukanya namwe mwatwe kugira ngo muze mu kiganiro ndi kuri yo ndabashimiye katurashimiye na Jadot Akimana naho telefone yagoranye tukatushimiye na Jacques nawe nyine yagize uruhara muri iryo koraniro ariko kubera telefone atashoboye kugira uruhara muri kiganiro turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyo rwaruka cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
VOA Afrique.